Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahe mwiriwe tunabaye ikadze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri ibi bikuru bikuru. Babandanya kwishuza amatongo bamabemerewe na leta ariko nibishitswe abo ni bamwe mu banyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa baba muri zone buterere komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura aho kandi no mu mpera zindwi yarayirangiye umukuru w'igihugu akaba yaranasubiye kuyabemerera umuringo tutwara amazi y'ishyirahamwe Regide zuri hafi yahurira amabarabara Boulevard Mwezi Gisabo na Avenue de l'Imprimerie ni muri karitsiye Nyakabiga mu gisagara cya Bujumbura wari umaze igihe waratobotse watanguye gusanurwa kuva kuri uyu wa mbere abaho bagasaba ko ivyo bikorwa vyoherekezwa no kuronswa amazi haheze igihe ataboneka kuri uyu wa kabiri haritezwe mu Burundi intumwa ya papa akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta ya Vaticano bimwe mu vyazokora arimo kubonana n'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatatu hamwe no kugurura ikibanza c'ubwibukiro citiwe Musenyeri Mikayeli Kurutine yaserukira papa mu Burundi yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana mu mwaka wa 2023 ahitwa Minago komine Rumunga intara ya Burunga aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubere Intwari iri Junior Dironkeje Imana mu kanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture.
Nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru kuri uyu wa kabiri hategekanijwe ko Burundi buzokwakira intumwa ya papa umukardinal Pietro Parolin umunyamabanga mukuru wa leta ya Vatikano nkuko tubikesha mu masoko iyo mwishengero katolika iyo ntumwa ya papa izobonana n'urongoye Burundi Evariste Ndayishimiye ku munsi wa gatatu hamabukeye ku munsi wa kane yugurura icese kibanza c'ubwibukiro bwa Musenyeri Mikayeli Kurutine yaserukira papa mu Burundi yagandaguriwe ahitwa mu Minago komine Rumonge ni mu ntara ya Burunga mu mwaka wa 2023 urugendo rwiwe bitegekanijwe ko ruzorangira ku munsi w'Imana kuri ivyo nyene Musenyeri Diodone Dotoni intumwa ya papa mu Burundi avuga ko urwo rugendo rwerekana imigenderanire y'u Burundi na Vatikano kwigeze ku ntambwe ishimishije naye kubijanye no kugurura baziriki mugera mu ntara ya Gitega bizoba muri urwo rugendo Dotoni avuga ko vyerekana urugero rwo kwizerwa papa afitiye u Burundi tumukurikire asubirwamo mu rurimi rw'Ikirundi nayo tamira tutsi.
Je vais dire simplement que ce voyage marque l'étape de la matière.
Novuga kuri urugendo bisigura ko imigenderanire y'Uburundi na Vatikano yakuze cyane mu mpande zose. Imigenderanire yatanguye mu mwaka w'1963. Kuva icyo gihe ubuvuba niho papa afise ubuserukira yamanga mu Burundi ni nk'ubuserukizi ni ukuvuga ko u Burundi bwaritsewe kwinjira mu muryango w'ibihugu bitonye kwa papa kandi burabikwiye kuko iyo myaka yose migenderanire yagiye iratera imbere twakoreye hamwe ibintu byinshi nibyo hariho igihe haciyemo ibihe bibabaje ndavuga nk'urupfu rwa Musenyeri Rugunda n'intumwa ya papa mu Burundi Michel Kurtin ariko ivyo byose twarabiriye ngeye dutera tujimbe kubijanye na bazilike izokugurugwa ari naco kigihambaye cyane muri urugendo bavuga ko ari nk'urusengero canke diocese ya papa mu Burundi mu karere ubuganda n'u Rwanda nibyo bifise izo bibanze byumvikana ko ari kimenyetso cy'uko papa yizeye Burundi
donc c'est un signe de confiance.
Tuvuga ibijanye n'imibano bamwe mu banyagihugu mu bwoko bw'abatwa muri zone buterere komine Ntangwa intara ya Bujumbura barasaba ko ikibazo cy'amatongo kimaze imyaka kibahanze cyotoregwa inyishu n'inzego za leta ziherutse gushingwa abanyagihugu bagasigura ko hari imihango bagiye barahabwa ariko bakaba batarabona ishigwa mu ngiro ryayo mu mpera zindwi heze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yasubiye kwemerera uwo mugwi w'abarundi ko bagiye kuronswa amatongo yabo ni inkuru ya Egide nahayo
abanyagihugu mu bwoko bw'abatwa bo muri zone buterere bidogerekana ry'amatongo kuri bo rimaze imyaka myinshi kandi barigeze kumva umuhango wo kuyaronswa kugira babeho nk'abandi barundi
twebwe twararindiriye twaravyumva babivuga ku maradiyo tukumva ngo hariho amatongo ngo ateguwe y'abasangwa butaka tukumva mu zindi ntara ngo babahaye amatongo none twebwe ngaha iwacu mu buterere nta munsi rumwe turumva ngo buterere namwe ngo ni muronkeho muba nta matongo nakwe baduhana no kutufisa abana twose abo bantu bahagiye uwo mushikiranganje yaharoye na leta barako badufate mu mugongo baduhereze nkuko bigo barahereza abanda matongo
kubura matongo kubatwa baho mu buterere gutuma imiryango yabo iba mu bukene butagira izina nk'uko no mutambo w'imyaka ya 70 bivuga
tukaronka natwe aho tuba twiyaguye tukaronka amatongo kandi tukaronka naho turima tukaronka ibidufasha natwe
abasangwa butaka banegura ko inguvu zabo zikoresha mu gukorera abandi aho kuzikoresha mu kurima mu matongo yabo bino bigatuma imiryango yamayugarijwe n'inzara
Turafisa abana biga ntidufise byo tugaburira abana niba turonsa ahantu twebwe yo matongo twumva yigwa leta yigwisemerera yabatwa ngo ariho kagenda kwe baduheho turima turashoboye kurima kuko nabandi tuhagenda kurima amatashi yo mubito turaririmira abandi kugira umwana ararari baraziduhizo parasara barayeko tutazirima
igisanduku bagirwa ko abarundi bo mu bwoko bw'abatwa mu bijyanye no kuronswa amatongo ntiguhakanwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahari wabasangwa butaka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze Evariste Ndayishimiye ariko yasubiye gutegeka ko abatwa baronswa amatongo nk'abandi barundi bose
abatwa dutegereza kuba hagateka kabo ndabivuga turi kumwe utwara sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro ni ubwirizwa shingiro byanditse neza ko umurundi wese ategerezwa kuronka ahaba hako abatwa bamari babayerera nabo nibaronka aho baba bubake barime borore Itegerezwa urumva abahutu n'abatutsi bararose none bakaba kureka ibataronga
uretse kwemererwa amatongo abatwa banahamagarirwa kwijukira indi migambi yo kwiteza imbere nk'ubworozi
Egide nayo tukivuga ivyo nyene bijanye n'amatongo ikora ijya gataka mu Burundi muri uno mwaka w'amafaranga turimwo rigiye kuja riratozwa hisunzwe ko ryubatswemwo canke bivanye naho inyubako itumbereye biri muri rya bwirizwa rishasha rigenga itozwa makori tumaze iminsi tubashikiriza ibirigize amafaranga agiye kuja ratozwa ashingwa hisunzwe ko amatongo ari mu bisagara bisagara bibaye abaye cyangwa ari mu bisagara bito bito cyangwa bitaratera imbere reka byinshi tubibaze Norice Nduwimana
Ibyikuru rya gataka mu bwirizo ryo kuwa 15 rusamu uyu mwaka rigenga itozwa rya makori mu makomine bitegekanijwe mu gice cya gatatu cyaryo iryo ribwirizwa kurihwa ku mwaka ku matongo yubatswemo na Yanda Kenewe afatanye n'ibyubatswe biri mu bisagara no mu bisagara bitaratera imbere rikarihwa na nyine itongo ufise ububasha ku itongo atari gwiwe ufise intizo y'itongo mu gihe kirekire ufise ububasha ku bintu biri ku gataka atari gwiwe mu gihe kizwi n'ububasha bwo kwifashisha itongo cy'ubundi atangishwa ikori ibi biri mu ngingo za 33 na 34 zaryo ingingo ya 38 ntayitegekanya ko uburinganire urihigwa ikori hari ubwo hanze hongewe ko ahari cubatse hose no mu maduga yacu hari mu ibaraza galeri n'imbere y'inzu hadasakaye hakongerwa ko ibice birenga ku metero kwadarato zatowe ku nyubako adirihigwa ikori naho ingingo ya 46 hivuga ko imigwi yazo hitomogwa bivanye n'uko ziri mu bisagara bikuru ibisagara bibaye abaye bisagara bito bito canke bitaratera imbere kandi hisunzwe ibikoresho zubakishijwe ibituma abazibamwo boroherwa canke hagafatirwa kukoroherwa gushikaho ziri ari naho haca hashingwa igiciro c'amafaranga komini 7 benezo ku metero kwa darato hafatiwe kuri imwe twavugaho hejuru itegeko gerekana ko ico kiri hagati y'amafaranga 33 y'amarundi nko mu bindi bitozo amatagisi muri ribwirizwa aberekewe n'ikori ku matongo gerezwa kumenyekanisha ibikenewe byose mwishigwa mu ngiro ryaryo mu kiringo kiva ku wa mbere mukakaru gushika ku wa 30 nyakanga buri mwaka bivugwa n'ingingo ya 41 yaryo utabikoze uko nawe ahanwa n'ingingo ya 45 ishinga amafaranga yongera kuyoyorishe kuva ku bice 10 gushika ku bice 100% bivanye n'ikiringa maze ataratanga iryo kori
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kiritira ya makuru ya charabandanya. Umuringoti wa mazi waru mazimisi waru nonekaye hafi ya harama huane ya mabarabarabiri. Aliyo Boulevard Mwezi Gisabo ni gitirwe imprimeri muri zone ya Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura watanguye gusanurwa n'ishyirahamwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba Regidezo ibikorwa byatanguye kuri uyu wa mbere ariko abanyagihugu banegura ko iryo shyirahamwe riteba kwihutira gusanura ibiba byononekaye ibituma hari bica byononekara nk'ibura ry'amazi mu bice bitandukanye by'igisagara babona ko kubera ibyo bikoresho biba bishaje kubera ari byo mu gihe cy'abakoroni byosubizirizwa kirikare ariko abakozi b'iryo shyirahamwe Regidezo bemeza ko iyo bamenye mwe n'izo ngorane bihuta gutorera umuti ico kibazo Dieudonné Niyanzigami
Bamwe muri abanyagihugu bashimye ivyo bikorwa bavuga ko bari bahangayikishijwe no kubura amazi bakemeza ko bari babibaye mwuko ariko bakizera ko ibintu bigiye gusubira mu buryo kuko uyu mukenyezi twahuriye aha bivuga
amazi nyene arakenye bivanye n'ingene bayaronka nyene amazi arakenye mukana abo nyene gira mu mwanya barayaronka
Abanyagisagara babona ko iryo shyirahamwe ryo kwitwararika mwene iyo miringoti kuko ariyo yashizweho mu gihe cy'ubukoroni muri kino gihe ikabishaje
barashyaho mashasha kuko nibwo bazakomeza barakora bizatwara umwanya bashyaho amatiyo mashasha bakajya bakomeza kuva hose gushyikira ari babonye ko ishaje bagahita basabashyira ibyo gikomeye
ivyo abanyagihugu babishikirije inyuma yaho ibonekeje amazi ava munsi y'igiti kiri hafi y'amahwane y'amabarabara yitiriwe mwezi gisabo n'igitiriwe imprimeri muri komine ntangwa mu gisagara ca Bujumbura ivyo abanyagihugu bahaye insiguro zitandukanye kwegereye bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe bariko basanura uwo muringoti bavuga ko uwo muringoti wari munsi y'ico giti wononywe n'imizi yacu ari naho kuri uwa mbere iryo shirahamwe ryatangura kuwusanura abo bakozi kandi bavuga ko iyo bamenye hamwe n'iyo miringoti iba yononekaye baheza bakihutira kuyisanura Je rero bikaba byatumye nk'amakarati yamwe nkanyakabiga abura amazi kiringo hafi cha babi misine
tukivuga ivyo nyene bijanye n'inyubako rusangi mu gisagara cha Bujumbura ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye gy'imyuga etese Kamenge bubona ko aragahaze mu bijanye n'igitigire cabigisha bakenewe n'abahari umuyobozi w'iryo shure ariko afise icizere kwitangwa ry'abakozi gy'imirije kwabo bigisha babuze bashobora kuboneka ikindi kibazo ashikiriza n'ikijanye n'imashini nyabwonko yerekana ko bariko baradodora rya nino ngo barabe ko cotore gwimoti Adolphe Nije imbere yimenyereza hano kuri radio Indundi Kirituri
Ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye gy'imyuga ETS Kamenge bumenyesha ko atakibazo kinini bufise mu bijanye no gutanga inyigisho ariko bwerekana ko hakira abigisha badakwiye co kimwe n'abakurikirana indera y'abanyeshure aho bituma ishure ribihembera kugira ibikorwa yibandanye bigenda neza nkuko bishikirizwa na Yuriano burikukiye arirongoye
ibijanye nabigisha muri rusangi twovuga ko byifashe neza ariko si cyane kuko turacyafise abigisha bahembwa n'ishure abajejwe gukurikirana indero y'abanyeshure nabone twovuga yuko badakwiye kuko turacyafise bahembwa n'ishure
ibyo rero bituma ishure rikoresha uburyo bwinshi mu kubahemba
dusanga ishure ricarivunika kwaryo rihemba abarimu
uwo muyobozi ariko afise icizere ko abo bakozi bashobora kuboneka mu itangwa ry'akazi umushikiranganje w'indero yatangaje ko rigiye kuba
tugasaba yuko muri concours d'orocritement igiye kuba hoheza hakaboneka abigisha boshobora kuca muri ivyo bibanza mugaba bahembwa na leta hakabaho recruitment y'abankadrer navyo nevyoheza bikadufasha ishuri ryocarire mu rugo
iruhande yabo bakozi badakwiye hari n'imashini nyabwonko zononekaye ariko burikukiye asigura ko bariko baradodora irya no hino ariko bataronse bazoheza basaba abavyeyi guterera
uburyo bw'imashini kuvuga nabwone yuko hakiriho ibibazo imashini dufise ntizikwiye hari zagiye zirafa tutararonka uburyo bw'ukungene tushobora kuzisubiriza mugabo tukibaza yuko twaragiye turasaba hirya no hino mu mashyirahamwe atandukanye kugira ngo barabe icyo badufasha tubonye bidakunze twari twafukanye n'abo dukorana yuko tuzoheza tukagitura abavyeyi kugira ngo barabe icyo bosahiriza kugira ngo izo mashini nyabwonko zishobore kuboneka
iryo shyura rikaba rikeneye abigisha bashika 14 n'abajejwe indero y'abanyeshure bagera ku 18 abo uyu munsi bahembwa n'ishure imashini nyabwonko nazo zikenewe zigera ku 30
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye ivy'inkino twama tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukavuga ku rukino rw'amaboko bita volleyball umuhinga akaba n'umwigisha wago muri kaminuza asigura ko mu mategeko agenga ugo rukino harimwo kutarenza Matiyeri Simunano ufise umupira David Bigirimana avuga ko umukinyi abirenze ko ari nota yinjira ku wundi mugwi byinshi niyo nkuru yihariye by'inkino tubibaza Olivier Kwizera
Urukino rw'amaboko bita volleyball n'urukino rukinwa n'abahunge kanabakobwa ugo rukino rudasaba ingufu nkuko bishikezwa n'umwigisha wagu rugirizwa gukinwa n'abakinyi batandatu mu kibuga b'umugumwe kuri hakiyongera ko bandi batandatu babasubirize
urukino rw'amaboko kandi rukinwa n'abakinyi batandatu ugo rukino rero rukino rumeze neza rutavuna atade gukwitana inkokora canke gufata kujya kwina imikino ya za basket za rugby ugo rukino rutekanye abakinyi kina badakubitana badasekana
David Bigirimana asigura ko umukinyi arungekira umupira abagenzi be nabo bakaja barawukorako
je umuntu agiye kutanuza niwe nyina ashaka kuwufata akitonda hama akagutera akawurungika amaze kurungika abasigaye wose koza ko amaboko akoza ko intoke akoza ko mutwe akoza ko namaguru bice byose by'umubiri
ku kibazo cyuko ugorukino rufise amategeko rugenga uwo mwigisha agira ati
kizirekazirizwa ko ubufata ubufashwa n'amakosa gose akomeye bacabagarika kutamuza urukino kiraza guhonyera ku murongo tuza kuja inyuma y'umurongo hanyuma ikira kabiri umupira uguye hanze hamwe ugize service kwagwa hanze nawe nikosa koze kuyifire umupira uri kurakinwa nawe nikosa ujabutse ukindi kibuga cya equipe yindi umupira uri kurakinwa kandi nawe nikosa umupira gufashe amatiyesi arenga 6-8 nawe nikosa
mu bihano bitegekanije hari nk'amanota ahabwa umugwi uba wigenjeje neza ari naho hava mu insinzi
mu guhanwa rero umupira mu kihugu guyemwo iyindi equipe ikironka service ni nota bakareba zavuga bakurikiana equipe yinjiza yindi yinjiza ba defender gushika batsinde nihora amata 25
urukino rw'amaboko bita volleyball nta mwanyuze rumara umwigisha wa kaminuza avuga ko kugira urukino rurangire bisaba gutsinda hagati y'isete zitatu ku busa zitatu kuri imwe canke zitatu kuri zibiri urukino rwashitse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1950 ruzanywe n'abazungu mu nkuru zo kurikira tuzobabwira mamuko y'ugo rukino n'ingene rwateye imbere mu gihugu
Olivye Kwizera urakenuye ari ntana makuru twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba bagarukiye mwenguru bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Kofi Olivier were ntwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana naye abashikira ije ndabifurize kugira umugoroba mwiza mubandanye mugiyego n'ibiganiro vya Radio Indundikire Tour